radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abacururizaga indabo ku mihanda ya kaburimbo y'Igacuriro barimuwe mu rwego rwo kunoza isuku mu mujyi wa Kigali, baravuga ku byabateye igihombo.
Hano kuva twahagera ngira tuhamaze amezi ageze kuri abiri, ariko ntanura hacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye, amavazi yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Bamwe mu bimuriwe mu gishanga cya Kinyinya. Guhingira hamwe mu ntara ya Kayanza mu Burundi biratanga umusaruro ushimishije. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Venda yishimiye. Mugume ku maradio yanyu, iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mirwe neza Venise. Turayahera kuri inkuru yerekeye u Rwanda. Sentare nkuru y'i Londres mu Bwongereza yaratanze uruhushya rw'iyunguruzwa ry'urubanza ku ngingo ya leta yo kurungika mu Rwanda abimukira bashitse ku butaka bw'icyo gihugu biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uburanira ishyirahamwe Asylum Aid rifasha impunzi ridashyigikiye ko bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza barungikwa mu Rwanda, yavuze ko bakiriye neza ingingo ibarekurira kubandanya kwanka umugambi biciye mu mategeko. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ku rundi ruhande bwatangaje ko butadohoka kuri uwo mugambi wo kunyinyurana n'abinjira muri icyo gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Indege ya mbere yari gutwara abimukira mu Bwongereza mu Rwanda yasibijwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze, biturutse ku gisata kiraba iby'agateka ka zina muntu mu muryango umwe bwa Buraya cyabangamiye ku munota wa nyuma uwo mugambi. Inyuma yaho ubutungane bw'Ubwongereza bwaremeje ko umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda wubahirije amategeko, ariko buza kubangamirwa n'umurwi w'abasubiye kwitwarira iyi ngingo. Muri Afrika, ishyirahamwe ry'amashengero Rukristo muri Nigeria ryaraneguye iyicwa ry'umupadiri Katolika ryabaye ku munsi w'Imana muri leta ya Nigeri iri hagati muri icyo gihugu. Babona ko bikwiye ko abakristo bahaguruka nabo bagafata ibigwanisho bakivuna umwasi. Abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abayisilamiste baraturiye inzu y'uwo mupadiri, batako nawe basiga bamuturiye araherengetera. Baciye barasa uwundi mupadiri yari karahunga icyo gitero, ariko we yararokotse. Haruhande y'iki gitero cyo ku munsi w'Imana, igipolisi cyo muri leta ya Katsina mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria cyavuze ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye urusengero batwara abayoboke bayo 9. Imvo iri nyuma y'ibyo bitero ntiramenyekana, ariko abitwaje ibigwanisho bakunze gutera amasengero no kwica abapadiri cyane cyane mu buraruko bw'icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko muri Amerika ugwanko n'inzigo atakibanza bifise kandi bitazotsinda. Hari gihe Amerika yibuka ubuzima bwa Reverend Martin Luther King Jr. yaharaniye ubutungane hamwe n'agateka kabirabure hano muri Amerika. Mu ijambo yashyikirije i Washington ejo ku munsi wa mbere, arishyikiriza indongozi z'ishyirahamwe National Action Network riharanira uburenganzira bwa muntu, Perezida Biden yavuze ko Abanyamerika batakwiye gutinya gukora icyiza. Yavuze ko mu myaka ibiri yiwe ya mbere ku butegetsi hafashwe ingingo zo gusununura ubuzima bw'abirabure bo muri Amerika, ariko yemera ko hakiri byinshi bitarakogwa. Naye muri Nepal, abahinga mu by'indege ejo ku munsi wa mbere baratoye agasandugu kirabura kabika amajwi k'indege yagize isanganya ku munsi w'Imana hafa abantu 70. bavuga ko bizeye kuzoronka amakuru azobafasha kumenya icyateye iryo sanganya. Indege yo mu bwoko bwa ATR 72 yari ivuye ku mugwa mukuru Katumandu yerekeza mu gisagara cya Pokhara igihe yakoroka. Mu ngenzi zari muri yo harimwo abanyamahanga 15.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Bufaransa abantu barenga 12,000 barakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa mbere ishyigikira abiyamiriza ibikorwa bya leta ya Iran byo gukubagura abiyamiriza ubwicanyi bukorwa na leta. Yabereye ahari cyicaro cy'inama nshingamateka y'Abanyaburaya i Strasbourg mu buseruko bw'icyo gihugu. Iyo myiyerekano yatunganyijwe mu kwibuka Mahsa Amini icwa giwe mu kwezi kw'icyenda ryabaye imbarutso y'imyiyerekano muri Iran. Basaba ishyirahamwe rya Buraya gufata ingingo ruhashya ku gihugu cya Iran. Imyiyerekano y'i Strasbourg yatunganyijwe n'abanya Iran baba ku mugabane wa Buraya.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukoje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiri ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda abacururizaga indabo ku mihanda ya kaburimbo y'Igacuriro bimuriye mu gishanga cya Kinyinya mu rwego rwo kunoza isuku mu mujyi wa Kigali. Bari mu mashyirahamwe atanu baravuga ko kwimurwa by'abateye igihombo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yarabasuye.
Aba baturage bimuwe n'umujyi wa Kigali bivugwa ko biri mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano. Abimuwe bavanywe ku mihanda minini ya kaburimbo bashyirwa mu gishanga kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuvaho bakoreraga ku muhanda wa kaburimbo mu kagari ka Gacuriro ndetse no ku muhanda wa Kacyiru kugera aho bimuriwe bigusaba kugenda nk'ibirometero 5 kandi byinshi bigizwe n'umuhanda wangiritse w'igitaka. Ijwi rya Amerika ryabasuye mu cyumweru gishize. Kuri bo kwimurwa muri icyo gishanga byabateye igihombo gikabije.
Aho twari turi twakoreraga umuhanda twabonaga abakiriya batuzana hano muri ngaru. Urabona nawe aha hantu nta muhanda wo mu karuhari, kandi wabize ko bino bintu byacu bigurwa n'abantu baba bari kumbari mu modoka bagenda. Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona parika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo ntagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Na muntu wavuga ngo aratambuka habona ibyo bintu kire kugiye gutabara hirya haririmbye. Oya abaturage bina aho umuntu azarya avuye guhingira igihumbi hano mu gishangaze no kugura ivasi. Hano kuva twahagera ngira ngo tuhamaze amezi ageze kuri abiri. Ariko nta nura hacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye. Amavazi yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Abaturage bagera ku 100 bibumbiye mu makoperative 5 badutangarije ko bafite imiryango isaga 200 batunze. Bumvikanisha kubu bari mu kangaratete.
Burya ni ikibazo no kwinjira yepfo abo babonye zodesa akagenda ukagura icyo kigori. Aho bikera abagore n'abana baraducika.
Abana mu mashuri bari kubirukana. Nta mbega abana bacu bari hanze. Abana banjye baheruka kunywa igikoma nk'ibakuru ba muhanda wa kaburimbo. Baheruka umugati atukiraho. Ishuri ry'ubu baricaye abana banjye. N'abandi sije genyine. Hari nabo mu cyaro mu zindi ntara twafashaga. Yaba ari ugushyingura umuntu asigaye apfa tukabura icyo tumushyinguza.
Biragoye guhindura, nta kindi kintu dushobora kugenda ngo dukore dushobore kuko twari tumenyereye kwibumbira akakabumba ariko kari kadutunze.
Kugeza ubu aba basigajwe inyuma n'amateka bakoraga imirimo yo kubumba basaba umujyi wa Kigali wabimuye kubasubiza ku mihanda ya kaburimbo bakabasha gutunga imiryango yabo.
Ari batubwiye iti hano tugiye kubikora bibe nk'agakinjiro agakiriro nk'uko umuntu ashaka uruba akajya ku gisusa. Ariko urabona impande n'impande haracyari amavazi ku muhanda. Na muntu uzarenga kuri uyu muhanda wa Kibagabaga ngaze muri iki giputa cyahantu kandi asize ivazi ku muhanda. Mu byifuzo bya mbere n'ukudukurira hayo mavazi ari impande n'impande.
Rero twasabaga leta nk'uko ari umubyeyi wacu babone ko imiryango yashigajwe nyuma n'amateka ari abaturage nk'abandi, nibura bagira ikintu babafasha badushyirireho marketing
nadushakira ubuvuganizi ku buryo twabona umuhanda ukagera hangaha kumara kuhagera wende tukabona ko twabona iki dutunga cyangwa se mukareba n'ahandi hegereye umuhanda mukuru mukadushyirira isoko akaba ari ryo twisunga kwahangaha ndabona nta kigenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko abimuwe wabahaye amafaranga gusa nubwo nabo batayahakana, abo baturage bavuga ko hari ibikoresho byabo bimwe bitarishwe n'umujyi wa Kigali, abandi bagatangaza ko bahawe amafaranga make n'uyu mujyi ubu bakaba barayamaze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madamu Eugenie Martine yatangaje ko kwimura abo baturage byakozwe hagamijwe guca akajagari ahari mu Kigali n'abanyamakuru cyabaye mu mpera z'ukwezi gushize.
Abantu bose bakorera kuri ya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo bararimenyeshejwe hashize igihe, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya, barahamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano, kuko ahenshi ubona yuko ari ku mihanda minini ntaho gusohokera hahari. Umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho, ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye.
Usibye amashyirahamwe amwe yimuriwe muri icyo gishanga cya Kinyinya, hari abandi bajyanywe ku giti cy'inyoni na Sahara muri Kicukiro. Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko badafashijwe kongera gusubira aho bahuriraga n'abaguzi, ubuzima bwabo bwagorana kuko nta kindi kintu bazi gukora usibye kubumba. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ntara ya Kayanza mu Burundi, abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize iyo ntara bahingiye hamwe ibigori mu bishanga byo muri iyo ntara, baravuga ko babonye umusaruro ushimishije. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Mu irima ryinshi riheze mu myongo itandukanye igize intara ya Kayanza, imyongo ifise uburinganire bugera kuri hektari 215 yo mu makomini atandukanye niyo yarimwemwo ibigori bya kija mbere mu buryo bwa kijambere. Imiryango irenga 46 irimira muri iyo myonga yarashize hamwe imyaba yayo, ugucyo baraheza barima bakurikiranwe n'abarimu b'indimo. Ni ukuvuga ko barimiye rimwe, baterera rimwe imbuto biguriye, babagarira rimwe, bafumbirira rimwe bakoresheje ifumbire biguriye, baraheza barondera n'ababirarira. Abanyagihugu barimiye muri iyo myonga barashima ico gikorwa bafashijwemo n'abajejwe intwaro, na cane cane ku iyo myonga yari isanzwe irimwamwo ibikaju.
Bataratangira kuburimiramo rero uwo mwonga, ni ukuvuga ntiwari witunganijwe neza.
Nuko twiyumva neza, urabona bakirimo ibikaju, abagabo nibo baduhenda. Twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije, bakayajyana mu kabare, umwana akarara ubusa. Umugabo ubu baduhimirije kurima ibi bigori, ubu umunezero ni mwinshi.
Tugitangura kurima nta mwimbu nk'uyu unya twari bwahabone, mugabo no munsi turabona yuko hari hakarusho kanini gose.
Mugihe amategeko yo kurimira hamwe muri uyu mwonga hasigura ko bategerezwa gusarurira rimwe, abo banyagihugu bavuga ko hari abarimyi baba bashaka gusoroma hakiri kare.
Bariho nyene, ego abakuru bama bavuga ko intumva tuzokwamaho, bariho turasarura nyine ugasanga umuntu yagiye kandi batubuza, mugabo ugasanga nyene byabaye kuko tubisoromye bitarera ntituzojana ku isoko, mugabo tubisoromye bimaze kwera tuzojana ku isoko. Uko umufuko nawe ucuza ufise amafaranga, kandi no muhira abana bashikiriwe bafunguye.
Abo barimira muri iyo myonga basigura kandi ko bigitangura batabitahura, ahubwo bumva ko bagiye kunyagwa amatongo yabo.
Abantu benshi byaratugoye cyane kuko nyine bibaza ati noneho ziranyazwe nyine turagira bayitwale, hama n'ukuri batubwiye ati dutere ibigori bibiri bibiri twahora duteranye kabitanu mu ibango. Byarabagoye cyane, ariko ubundi baza umurimyi aramaze kubitaho.
Gitangura kubiduhimiriza, twabona umenga bariko baratugora no kuza gutera wamenga tuza ku nkoni.
Musitanteri wa komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza, Ndayizeye Benoit, asigura kubijyanye no gusoromera rimwe kuri abo barimyi akamaro kabyo.
Twe twasabye yuko no gusoroma tuzosarurira umunsi umwe kugira tubisarure vyeze neza, ko dusanduze ufise n'amahanga ari kwimburiramwo, gucyo bakure ko ibyo bashobora gushora kugira wa mufuko uronke agafaranga, bongere bakure ko n'ibyo bajana mu mihana iwabo kugira bashobe gufungurira umuryango. Harabaye n'igihe bisaba yuko ngaha tuhama n'isi yose tukazindukira ngaha kugira twe kumwe n'abarimi tubasigurire kuko haje intango ya migoye.
Kenya na Janvier Mustanyeri wa commune Butaganzwa mu ntara ya Kayanza nyene nabavuga ko kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero yo kurimira hamwe ibihingwa bifitiye akamara abanyagihugu bose bitari byoroshe.
Uyu mwonga twashitse mino commune bawurima mu giterwa cy'ibikaju cyari giterwa gitera amatati cyane mu ngo usanga bararimye mugabo hageze kubishora bacusanga ntibabyumvikanye ko umugore yagenda kuraba agasanga umugabo yabigurishije kera. Yara twaricaye hamwe turaraba dusanga uyu mwongo dupfa kubusa no mwongo uri mwamazi kandi n'umwongo twabona ushobora no kumera mu bindi bitegwa bishobora gufasha umene gihugu. Turumva yuko ametwa bahindurira igitegwa ko hoba mwa karusho gusomba. Nkabo mu ntwaro tufata ingingo itari yoroshe kuko turibuka ko habaye ibibazo byinshi. Baranaturega kuba dukurira hejuru bwana bo nyene turabumvisha yuko uwo mwonga twebwe tubona ko duhinduye igitegwa hari habene gihugu bashobora kuhatorera koyoko.
Ibikorwa byo gusarura ibyo bigori byaratanguye mu mpera z'ukwezi guheze. Umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Adele Niyosaba yaratanguje cese igikorwa c'iyimbura aho yamenyesheje ko biteze umwimbu ushimishije.
Turi mu gikorwa bwa mbere cyo kuraba ku ntirima gici byagenze ibyo navyo bijanye no gusarura aho ibigori byamaze kwera aho naho turabakumbura aho bimirije gusoroma hatarenga mu ndwiza. Nuko tubona ko umwimbu ushimishije kandi ngahano babwira yuko aha mu ntara Kayanza mu myongere ngijana dusanze dufise ifise uburinganire burengane n'amahegitari arenga 3,500 imyonga 75 muri iyo bateye igitegwa cy'imbuto y'ibigori yimbuka cyane.
Kuri ubu umwimbu ungana hafi amatoni 800,000 y'ibigori niwo witezwe kuronkwa ku mwimbu w'ibigori byarimwe mu mwonga muri irici riheze kuko bishikirizwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza. Baba bajejwe intwaro ngaho mu Kayanza n'abanyagihugu basigura ko bahuye n'utubazo two kuronka imbuto batebye ndetse no kubura ifumbire bagasaba ko bozwa bararonswa ibyo bikoresho ku gihe kugira ngo umwimbu ugende neza. Mwemenya kandi ko muri season ikiye iyo myonga izatangura guterwamo ibiharage guhera muri uku kwezi kwa mbere. Mu nyuma hazokurikiye kurimwamo igitegwa cy'ibiraya nkuko bimenyeshwa n'abarongoye ayo makumi na gizinara ya Kayanza. Kierive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali.
Tukiri mu Burundi umwanditsi w'Umurundi kazi Ines Bambeshe Rubusa aherutse gusohora igitabo yandikiye abana n'ababyeyi bazabafasha kugisoma. Igitabo yise Kajumbu na Kumbati yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka atangira amubwira uko igitekerezo cyo kutandika cyaje.
Cyumviro cha Kajumbu e Kumbati cavuye cyane cyane ku buryo nari nsigaye mba mu Burundi naratashe naribarutse abana banje bariko barakura nifuza kubagura ibitabo ariko ndiko ndabirondera nkabona ntibinyorohera kubironka. Ndi umuntu yakuze aronka igitabo muhira soma umwanya munini kandi ndazi icyo byazanye mu buzima bw'iwanje ingene ziranyongereye ubwenge. Niko rero gutangura kwibaza nti ndeza gusanzwe ko ndakwandika kubera iki wewe iyo bezwa uri turabona mu gihugu utotangura kuyikorera ko ukagerageza hanyuma Imana icanye ukaraba iyo bidushikana. Ahanini niho Kajumbu na Kumbati yavuye. Nagiye ndonko twiyumviro nandika nsubira ama mbonye umengo n'akantu gafise histoire ifise yirora ndavuga nti reka ngerageze kugasohora ndabe icyo byotanga.
Nk'uko bivuze Inese mu gihugu hari kena cyane ry'ibitabo by'abana tukiri aho nyine mubona biva kuki? Mbega abanditsi ni bake cyanke inkuru n'ibiyago byerekeye abana ntibishika ku mutima w'abantu benshi kugira ngo babyandike cyanke ni igiki gituma abantu batandika cyane ku bintu bijanye n'abana bato?
Alo ikintu cya mbere no banza kuvuga co bagitera icyo kena kubona yuko mu gihugu iwacu gusoma bidahabwa importance niniya. Nico cari kibazo numva umengo ndakeneye gukorera ko mbega ni kubera ko Abarundi tukiyinteresa ku bintu byanditswe amasubiri inyuma mu kahise kacu nkabona yuko twari abantu bahana amajambo batwita ngo turi tradition orale nuvuga ngo ntitwakoresha ibyandiko rwose. Ico rero ciye ngaruka mu gihugu cacu catumye umengo no kwandika ibintu tudakora twiyumvira tutiyumvira fasilima jewe ndibuka niga mu bicumi nkiri umwana nageze kubwira umubyeyi yarandetse ko nshaka kuba ikiva kandi nshaka kuba umwigisha ndabona ko ndavye aratangara muga ndabona ko mu maso yiwe avuze ati icyo kintu ntigishoboka yereka arambwira ngo ntabyashoboye muga yanyereka umengo biko nifuza ikintu kitabaho rero ngira ngo hariho n'urundi ruhande abarundi twibwira ko bidashoboka ko ikintu tutogikora turafise akantu ko kwisubiza hasi ngo n'iby'abazungu n'iby'abantu biyumvira nk'abazungu akantu kagakonotasiyo negative jewe niko ngira ngo nagerageje gutsinda ndavuga nti bo jewe ndaje ko nasomye byinshi ndaje ko maze kwandika katari gake reka ngerageze ndagasohore n'ubundi sinzopfa menye ko karyoshe canke gazi ico kamaze kagakoreye ko ngo gasohoke kagaragare rero hanini abarundi turigaya abarundi tubona umengo n'ibintu tudashobora gushikira ahandi naho bikaba bitari bifatetwe mu muco wacu icerekeye gusoma canke kwandika ukamengo vyo tugura kujamba hashashaye kubikurikirana
none muri ico ciwawe wahavuye uronka karyo canke uronka n'inkomezi nishaka gyuko kwandika ako gatabo canke ico gitabo hari mwiki ndani abana bosoma bakamenya iki iyo basomye Kajumbu na Kumbati
alors Kajumbu na Kumbati d'abord mfatiye kuri le projet en soi nashatse yuko ama generation yubu abana banje abana babatuye banje ariko baraza mu byo twakuriyemo batava takibona jewe ndaziko kera namakwanya gukuru na kina nibi na kina nabiriya iyo context yacu y'u Burundi umengo hari abatakishikira bari mu Burundi cyane bari hanze babanze gushobora kwishikira Kajumbu na Kumbati bari gushobora kuba charge na team y'Uburaya canke ikindi mugabo je natoye abantu udupersonaje tw'u Burundi utuntu twibutsa iby'iwacu hama mu ncamake igitabo ico cigisha umwana kinyigisha kwakira ico ari akakigendera la leçon à tirer ni yuko umuntu wese ashobora kubicara kandi agashika kuri byinshi canke akexela
Ines bambeshera ubusa wanditse igitabo yise Kajumbu na Kumbati yaganiraga na mugenzi wacu Oriane itangishaka mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri wa mbere Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabure Martin Luther King mu kwezi kwa kane zabashize imyaka 55 yiciwe mu mujyi wa Memphis muri leta ya Tennessee Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yifatanije n'abakristo kwibuka isabukuru imyaka 90 ninishize avutse mugenzi wacu Frederick Nkundikije avuganye na Leonce Hakizimana ukurikiranira hafi ibibera muri Amerika atuye mu mujyi wa Atlanta atangira avuga ku muhango kwibuka Martin Luther King
urumva abantu bose bakuranye nawe abandi bamwe barapfuye abandi bashariho n'abandi banyamerika benshi bagumye bamukurikirana cyane cyane abantu babirabure bariko barahimbaza uwo munsi nene berekana yuko ubuzima bwiwe butapfuye gutyo butagiye gutyo ko igihe amaze kuri nosi yashoboye gufasha kugira ngo Amerika igire intambwe ubu rero barahimbaza kuko barazi ku rugendo rutari rurerure mugabo barahimbaza ko bose urupfu rwiwe rutagiye gutyo ko yasize iragire nini n'ubu atiriza kubandanya nabo
mu kwibuka rero iyo ntwari Dr. Martin Luther King Jr. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari yagiye i Atlanta mu misa yo gusabira uyu munsi ko Martin Luther King yari mboneza mu buryo bwinshi cyane rwose mu bintu bitandukanye ijambo rya Perezida Biden mwajyakiriye gute
Biden ni umuntu uravye kuva ashikiye atagiye mu butegetsi akivuga icyo gihe afite imyaka 29 ca muri Sena yaciye agenda atangura kumenyana n'abirabure benshi bari muri mu butwari bagendana na Martin Luther marketing hama baguma bazinanye cyane gose nkuko muri zengera ngo ni yatarabira abandi ya gupfa yatowe ibyo rero Biden agiye yo asa nuko atashimuhira n'umukatolika mugabo nkuko muwezi Martin Luther King we yamupoti mugabo ugiye kuraba ukuntu ibintu byinshi bahuriye ko n'ibintu yumva yagiye umenga atashimuhira rero kuko ntazinanye n'abo bantu akaba yari karavuga ijambo rero n'umuntu afite ibintu byinshi bahuriye ko uravye nawe nyene Biden yabuze abantu benshi mu muryango wiwe nk'umwana wiwe bya Marcegos kuburyo rero ijambo yashikirije ni ijambo ryari rikomeye rwose kuko yagombye kubereka yuko Martin Luther King yapfuye mugabo ibintu yarwaniye ibintu umubabaro bafise ubu n'umubabaro nk'ubuzi wiwe nyene ubandanya naho haheze imyaka myinshi kuburyo rero yagombye kubereka yuko ijambo ryose ugiye kurira abavuga ati ni mubandanye mugwana ibyo yatanguye ntimubihagarike kuko murabizi yuko urugendo rukihari ubyerekeye ubutungane ubyerekeye kugwana agateka ka bose iyo ni ngwana itazava yahagaritse akagwa yagombye kubereka rero ati ntimubwire ntimucike inkokora hari ibintu byinshi umaze kurangurwa umugabo urugendo rushaje rurerure ico nico niyo jambo nyamukuru ibisiga yagombye kuza yagombye nyene kwereka yuko nawe yameze cyane yatangiye kuvuga abantu benshi hariya bijoji aho yari nyene yatana kuko benshi arabazi nabo baramuzi yagombye kwereka ko abashimira ku buntu bamushigikiye ijambo nyamukuru kwaro kubereka ko bandanye urugendo.
Perezida Joe Biden abaye umuperezida wa mbere ari mu mabanga yiwe yashikirije ijambo mu gihe cy'imisa abaperezida batari bake baragiye gushikiriza amajambo bari muri icyo gisagara ariko ivyo mwavyakiriye gute?
Ya nkuko nandi yavuze Biden ni umuntu w'Imana asenga rwose hanyuma ivyo rero nabo biya Trump n'abajya mu ryasengero rya Martin Luther King barabizi ane nashoke mabamutumye kugira ngo asenge muri abafashe gusenga mu gihe cy'imisa nyene kuko abandi ba president bose nkaba Obama n'abandi baratumirwa mugo nta numwe yari bwagende gufasha gusenga mu gihe cy'imisa nyene nuko bazi ko afite uwo mutima n'izo ngufu n'ubu kandi afite na experience na kubera ibyo yaciyemo nawe byo gushobora gushikiriza igisengesho nk'icyo kandi koko yarabigize yashoboye kubisigura neza arabafasha umubabaro nabo mugabo n'umubabaro mwona akanyamuneza kuko yababariye ati he ndaba ibyo tumaze kurangura bimaze kurangurwa naho urugendo rukihari hari ibintu byinshi twakoze reka nicike ngo korabwo tubandanye
tugarutse ku iragi rya nyakugendera Dr. Martin Luther King Jr. Yarashyira imbere uburenganzira bw'abirabure ika ubungane hagati y'abanyagihugu ikiyamiriza ukumirana ubutwe twigoro n'iryo ragi ku bwanyu mubona bishyitse he
akantu gato inocishamo nuko Martin Luther King amaheje kumwica 68 umukuru w'amashengero y'ababatisite yo muri Sud yara niwe yafashe ijambo aravuga ati he jewe simbabajwe sinkeneye kumenya wishe Martin Luther King ati nkeneye kumenya icamwica nkeneye kumenya icamwishe kuko ico nico dushwira twese kwicara tukaraba ubwiye kuraba ico yavuze nubwo muri uno mwaka turimwo nico kibazo se nubwo kikibandanye rero ico navuga nuko ubwiye kuraba ibibazo byatumye Martin Luther King afata iyo ngwano yo kugwana sans violence ibibazo nubwo birashariho.
Leonce Hakizimana avugana na Frederic Nkundikije ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ikiganza cy'umwami ikigusiga amavuta, ikindi ikikurindirije ivu. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.